Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda maramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Ibrahim Boubacar Keita yabaye perezida wa Mali kuva mu 2013 gushika mu 2020 yaritavye Imana ejo ku munsi w'Imana. Umwe mu bagize umuryango wiwe yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko yasandabiye kumuhana iwe Ibamako ku mugwa mukuru wa Mali icyahitanye Boubacar Keita kugeza inosani kiratangazwa. Naye muri Somalia umuvugizi wa leta Mohamed Ibrahim Mwalimu ejo ku munsi w'Imana yararusimbye igihe yagabwa ko igitero cy'iterabwoba arakomereka. Al-Shabaab yari yemereye ko ariyo yagavye icyo gitero. Mohamed Ibrahim Mwalimu hambavu yo kuvugira leta ya Somalia ni n'umuhanuzi w'umushikiranganji wa mbere amaze gusimba ibitero bigera kuri bitatu yaba Al-Shabaab birimwo ivyo mugwi wagaba ku mahoteli yaba abako. Ahandi havugwa ibitero ni muri Burkina Faso abasivile bashika kuri 10 barishwe mu gitero cheke kwa kuba jihadiste mu buraruko bw'ico gihugu agace kamaze imyaka 6 kabangamiwe ni terabwoba. Amakuru ava mu bajeje umutekano yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abantu batazwi bitwaje ibigwanisho bateye imihana yahitwa Namsi Guan mu ntara ya Ban ku munsi wa 6. Umunyagihugu aba ahabereye ubwo bwicanyi yavuze ko horonekaye ibitare bike birimo n'amaduka yo kudandarizamo hamwe n'iyindi mirimo yinjiriza amafaranga abantu bo muri ako karere. Yavuze ko iyi nyubakwa nka zose zaturiwe gushika no ku mushinge. Abajeje umutekano baragabishije ko ibitigiri by'abishwe bishobora kwiyongera kurenga 10 mu gihe imiryango ikirindiye kumenya amakuru y'ababo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo Marie yavuze ko igiye kwitwara mu masentare mpuzamakungu kugira havanyweho ibihano yise ko biteye kubiri n'amategeko ibihano yafatiwe n'ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afurika CEDEAO. Umushikiranganji wa mbere wa leta mfata kibanza ya Mali Shogel Kokala Maiga yavuze ko ivyo bihano bitemewe n'amasezerano mpuzamakungu arimo yabuza ibihano bifatigwa ibihugu bidashika kwibahari nka Mali. Ariko umushikiranganji ntiyavuze izina rya sentare Mali igiye kuzokwitwaramo. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika mu Bufaransa inama nshingamateka yarahaye leta uburenganzira bwo gukurikiza ingingo yafashe zo guhangana n'ikiza cya COVID-19 harimo na pasiporo yo kuba warahawe urucanco. Ingingo igiye guca ishigwa mu ngiro mu minsi iri imbere izobuza abatarafata urwo rucanco rwa COVID-19 kwinjira mu bibanza nk'amaresitora, amazu y'amasinema hamwe no mu matereni baba bafashe urugendo rurerure badafise pasiporo yemeza ko bacandazwe. Hafi 78% kw'ijana by'Abafaransa baramaze guhabwa incanco zose zisabwa nk'uko byavuzwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu ku munsi wa 6. Perezida Emmanuel Macron yabwiye ikimenyeshamakuru Le Parisien cyandikira muri icyo gihugu muri uku kwezi kwagamije kunaniza ababandanya banka gufata ugo rucancu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Iraki yaratahukanye abanyagihugu bayo bangana 400 bari barazibiriwe ku rubibe Bielorusia ihana n'ibihugu byo mu ishyirahamwe rya Buraya arivyo Polonye, Lituania na Latvia mu ndwi iheze. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa Iraki w'imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi w'Imana. Kuva mu kwezi kw'11 itariki ya 18 leta ya Iraq imaze gutunganya ingendo z'indege 10 ziva i Baghdad zija muri Bielorusia gutahukana abanyagihugu bayo.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mushobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongereye ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cy'amakuru yo muri kano gatondo. U Burundi butewe impungenge n'imirwi y'abantu bitwaje ibirwanisho ishobora gutera ico gihugu ivuye mu Rwanda na Congo cyangwa igatera ivyo bihugu bibiri iciye ku butaka bw'u Burundi.
Akaba mbere hariho n'ibijanye na fraud usanga biba ku ntara zegeranye n'imipaka ya Congo, basanga mbere muri izo fraud hazamwo ibishobora kuturwanya.
Uyu ni General de Brigade Dominique Nyamugaruka atwara akarere ka mbere ka gisirikare mu Burundi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya isase muyagezweho mu gisata cha sport naho muri make. Mu Burundi mu rwibumamuru watakaje kibanza ciza warumazemwo imisi mu Rwanda naho mu kiciro ca mbere. Ekipe ya Kiyovu Sport iracari ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agategekanyo. Byose ni mu kanya gato muri ano makuru. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko gitewe impungenge n'imirwi y'abantu bitwaje ibirwanisho ishobora gutera ico gihugu wivuye mu Rwanda no muri Congo canke igatera ivyo bihugu bibiri ice ku butaka bw'u Burundi. Mu ntumbero zo gukomeza umutekano, igisirikare cy'u Burundi kimaze iminsi mu mibonano n'impande zitandukanye mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru tubaza mwezi wacu rero Juri Kaneza akuri ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Intara zerekewe n'iyo mibonano ni zitanu. Muramza hagati na hagati y'ibitoke mu buraruko bushyira uburengero bubanza mu rwa mukuru butunzi Bujumbura n'intara ya Bujumbura benshi bazi ku izina rya Bujumbura Ruhar mu burengero. Imirwi itumirwa iruhande y'abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi n'abakuru b'imitumba bagendesha amapikipiki n'amakinga c'amafaranga abarongoye amashuri yisumbuye abakukurutse mu gisirikare n'igipolisi. Urwaruka rwaheje amashuri yisumbuye rutararonka akazi, abaserukira amadini n'imigambwe hamwe n'abaremesha kiyago ku misozi. General de Brigade Dominique Nyamugaruka twara karere ka mbere ka gisirikare aravuga icyatumye imirwi ariyo yumvirwa n'ico yitezwe ko ahani mu ntara ya Cibitoke aho ivyo biganiriro biko yaremesherezwa muri iyi ndwi.
Turabigisha ibijanye n'umutekano icarico tukaba tumwe tubwa dutikara hara mu Uganda ntibacura umutekano. Rero turabereka neza ko aribo ba mbere bashobora korohereza umwasi canke bakaba ba mbere bashobora kumubuza kwinjira mu ntara zabo canke mu makomine yabo.
Abatumwe mu biganiriro nka Pastor Samuel Ntirampe baho mu ishengero ryitwa Gahore muri Yesu Kristo yabwije ijwi rya Amerika ko ivyo babwiwe ari ingirakamaro kandi yagiye guhimiriza abarongoye n'abandi bose bizinanye kubera amaso umutekano.
Twebwe nk'abarongozi b'amashengero dufite abantu benshi duhagarariye kubereka ko tutokwijajara mu ishengero kuko ishengero rijamo abantu benshi, kuko ishengero ni nk'urusenga. Urusenga rujamo abantu benshi abeza n'ababi haba mu karere canke mu gihugu. Birumvikana ahantu hose mu ntara zose ndojamwo ko kijya kiganiro naracanditse nagifashe icegeranye ko nzokwama ndagitanga inyuma y'ivyigwa by'ijambo ry'Imana. Nukumva ko umutekano ari w'abantu bose, umutekano utariho nta tworonkera tuvura imitima y'abizera. Nico gituma umutekano ari kirumara abagenzi banje baba abapasiteri twari kumwe baba abo tutari kumwe. Nukumva yuko bazokwigisha abo bayoboye ko bategezwe nabo nyine guharanira umutekano hajya tubaye na cane cane.
Uwo mutekano avuga ko ari kirumara mukuru wa karere ka mbere ka gisirikare ntiyifuza kuhungabana na gato, ariko hasa makenga menshi ku mbiba z'u Burundi, u Rwanda na Congo.
Dufatiye kubihitiye canke kuri kahise canke no muri kazoza bivanye nuko imigwi ya meteri igihugu ya mihari kubera akarere kacu ka mbere ka gisirikare gahana rubibe na Congo gahana rubibe n'u Rwanda. Ibyo bihugu byose uko ari bibiri byama bifise imigwi ibirimo bitera canke n'abakagira imigwi itera u Burundi. Muri ico gihe rero nako dutegerezwa kwicara tugavye kandi twicungereye. Hakaba mbere hariho n'ibijanye na fraud usanga biba ku ntara zegeranye n'imipaka ya Congo, ugasanga mbere muri izo fraud hazamwo ibishobora kuturwanya nk'ibigwanisho canke umwasi akabifatira ko urugero.
Kahime bizoza abura matari wa Cibitoke basaba abanyagihugu bose kwifata bakitwara nk'abajejwe umutekano aho kwiyumvira ko ari ikorwa c'abasirikare na polisi gusa.
Bagenda bekurikize babiganira natashoboye kuboneka. Ntabwo abapolisi canke abasirikare bokwira uburere bwose. Mugo fate nk'akarorero kubagendesha amamoto bagenda imihingo yose. Barakuyemwo icigwa cerekana ko nawene urya muntu yunguruje bijya bintu yunguruje akwiye kugenda afite amakenga. Hanyuma mare rusha turabigije ingene bacabagira ati batangira inkuru atari kujya heje n'ubwo muvuye ngo ngo mpetse umuntameze uko umenye ingene ubikora mwibanga ukabwirira abajeje intwaro cabajeje umutekano aho niko raje ati nyamara nzanye umuntu muri aka karere ntahazi bikuvuga yuko ati amakiri ibyo rero nibyo dushaka yuko abene gihugu bose baba abajeje umutekano
je nahamya mugarukaje ejwe ya karere ka mbere ka gisirikare aramutswa kuva mu isi heze nyuma y'imyaka myinshi atwara abasirikare bajejwe gucungera umutekano w'abategetsi harimo umukuru w'igihugu agaruka kucatumye abasirikare bashirwa mu mitumba kandi ubundi ikorwa nyamukuru ari kurinda imbibe uyu munyigisha agenda atanga
ugisoda cyari gisanga gitunganije kuva kera kuko nticyari gitunganije ngo kibe ku maposition mu rwego rw'igihugu igimisiyo yacu ya mbere yo gucungera imbibe ngo ko habonetsemo ko hagati muri twebwe haza havamo abantu b'inkozi z'ikibi rero imigwi y'abateroriste usanga batera amagrenade bagakora n'ibindi bakitwaza n'ibigwanisho bibangwamo kusha tubigisha ukuntu babana n'ayo maposition
izi ntari ibiganiro biberamwo zikubita amasonga ku mashamba cimeza ya Rukoko n'ikibira hamwe n'ikiyaya cya Rusizi muri aya mashamba hakunze kuvugwa imirwi y'abarwanyi batera Burundi bavuye mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe mu kibira haca yitera ku butaka bw'u Rwanda canke itera Burundi ivuye muri Nyungwe ruhererekane rw'ikibira ugeze ku butaka bw'u Rwanda eroje uri kaneza ijuru rya Amerika
kuyagezeho mu Rwanda naho igisata kijeje guheraheza imanza zasizwe na Sentare Mpuzamakungu gishami ryazo rya Arusha categetse leta ya Niger gusubiza ivyangombwa abanyarwanda umunani iheruka kwakira no kubaha ubwigenge bwo gutembera mu gihugu atankumanzi ni nyuma y'ikirego cyo abanyarwanda cabwira ico gisata ko muri Niger bahabaye nk'impfungwa mu nzu bashizwemo umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima mu Rwanda atubwira ibindi kuri no nkuru
ibyo bikubiye mu mezo cyo kuya 14 yuko kwezi kwa mbere cy'umucamanza w'urwo rwego Joseph Kiondo Masanche ari nawe washinzwe dosiye yabo banyarwanda bose uko ari umunani iki cyemezo umucamanza avuga ko gishingiye ku busabe yagejejweho n'abarebwa n'iyi dosiye ari babo banyarwanda mu bihe bitandukanye hagati y'itariki ya 29 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2021 ndetse n'iya 10 y'ukwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 Umucamanza Masanche muri uyu mwanzuro ararondora imiterere y'ikirego yagejejweho na burumwe muri aba banyarwanda aho hari nabasaba ko uru rwego rwabashakira ikindi gihugu kibakira bitaba ibyo bagasubizwa yarusha muri Tanzania cyangwa bakajyanwa irahe mu Buholandi ku cyicaro gikuru cyarwo nka Proteze Giranyirazo umwe muri abo banyarwanda umucamanza avuga ko yandikiye urwo rwego ku itariki ya 7 y'uko kwezi kwa mbere arumenyesha ko uburenganzira bwe bwibanze bukomeje guhonyorwa agasaba ko ibikubiye mu masezerano abimurira muri Nigeri byakomeza kubahirizwa uko byakabaye kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo mu byibanze bwana zigira nyirazo yasabaga urwo rwego harimo gutegeka leta ya Nigeri guhagarika kumufunga kumusubiza ibyangombwa no kumureka kidegembya nta nkomyi harimo kandi gusaba leta ya Nigeri gukora inyandiko yiyemeza kubahiriza umwanzuro w'umucamanza w'urugereko wo ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2021 uyitegeka kubihagaritsa icyemezo cyo kubirukana hanyuma kandi umwanditsi mukuru w'urugereko akajya muri Nigeri cyangwa se akohereza umuhagarariye gukurikirana iki kibazo kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma Umucamanza Kiondo Masanche avuga ko nyuma y'ubusabe bwa Proteze Giranyirazo ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere urwego rwakiriye n'ubwa Alphonse Ntezilyayo ashimangira nk'ibyo ndetse uyu we avuga ko iminsi 30 yatanzwe na Nigeri yo kuba bavuye muri icyo gihugu idahuye n'umwanzuro w'umucamanza wo ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2021 wategekaga ko bagomba kuba bahagumye kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma Ibyo bikiyongera ku busabe bwa Inosansa Gahutu na Tarsise Muvunyi bandikiye umucamanza hagati y'itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2021 n'iya mbere y'ukwa mbere 2022 basaba kuvanwa vuba muri Nigeri bakajyanwa mu gihugu gitekanye ubwo bwaje kwiyongeraho ubwana Torrence Ngiyumva bwo ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa mbere nawe wasabaga ko ibihugu bifite intebe mu kanama gashinzwe umutekano Karoni hashingiye ku ngingo ya 28 y'amasezerano nashyiraho urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga byafata umwanzuro mu buryo bwihutirwa ku gihugu cya mwakira Umucamanza Kiondo Masanche Joseph yongera kwibutsa ko ingingo ya 28 y'amasezerano nashyiraho uru rwego iteganya ko ibihugu byose bigomba gukorana narwo kandi bigashyira mu ngiro imyanzuro yafashwe narwo nta kuzarira akibutsa kandi ko n'umwanzuro w'igihumbi 966 w'akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano wo ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 12 mu 2010 wasabaga ibihugu byose kubahiriza ibyemezo nk'ibyo kandi ko akanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano kahamagariye kenshi bihugu gukorana ndetse no guhurwa rwego ubufasha bwose bukenewe mu gutuza abagizwe abere cyangwa se abarekuwe narwo. Yewe ko biri no mu nshingano z'urwo rwego guharanira ko abarekuwe babayeho neza no gukurikirana niba ubuzima bwabo n'ubwigenge bitari mu kagaho bimuriwe. Aho ariho ahera yemeza ko afite ububasha bwo kuregerwa ku bibazo nk'ibyo yagejejweho, bityo umucamanza kongera gushimangira umwanzuro wo ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize w'2021 wategekaga ko abimuriwe muri Nigeri uko ari 8 bose bahaguma, kandi hagendewe ku masezerano icyo gihugu cyagiranye n'urwego yatangiye gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 2021 kuzageza igihe hazafatirwa umwanzuro wa nyuma kuri icyo kibazo. Umucamanza Joseph Chiondo Masanche muri uyu mwanzuro avuga ko igihe aba bagomba kumara muri Nigeri kitagomba kugarukira ku minsi 30 icyo gihugu cyatanze, ahubwo igihe kigomba kugenwa n'igihe azaba hamaze gufatwa umwanzuro wa nyuma muri gahunda yo guhura rwego umwanya uhagije wo kuba bashakirwa ikindi gihugu kibakira. Kandi ibyo binakubiye mu byo leta ya Nigeria yamenyesheje urwo rwego mu magambo ku itariki ya 4 y'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2022. Umucamanza kandi yibutsa leta ya Nigeri ko kuba abantu yari yahaye ibyangombwa bakigera mu gihugu baba barabyatswe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu ndetse bagafungirwa mu mazu batujwemo bashyirirwaho abarinzi bitwaje intwaro, ibyo binyuranyije n'ibikubiye mu masezerano abimurira muri icyo gihugu. Akibutsa Nigeri gushyira mu bikorwa ibikubiye muri ayo masezerano uko byakabaye, kandi kita ku mibereho myiza n'umutekano w'abo Banyarwanda kugeza igihe hazafatirwa umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo. By'umwihariko umucamanza akaba yasabye leta ya Nigeri gusubiza ibyangombwa bo yari yabyambuye, kandi kabareka bakidegembya mu gihugu nta nkomyi nk'uko bikubiye mu ngingo ya 5 y'amasezerano icyo gihugu cyari cyagiranye n'urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mu gihe hagitegerejwe umwanzuro wa nyuma kuri iki kibazo. Ku bijyanye n'ubusabe bwa bamwe mu barebwa n'aya masezerano bwo gushakirwa byihutirwa ikindi gihugu cyabakira, umucamanza yabutesheje agaciro avuga ko bagomba kuguma muri Nigeri kugeza igihe iki kibazo kizakemurirwa. Umucamanza kandi yategetse ko umwanditsi w'uru rwego akomeza gukorana bya hafi n'abategetsi ba Nigeri mu kugenzura ko uburenganzira bw'ibanze bw'abahimuriwe bwubahirizwa, ubwo burimo bwo gutembera nta nkomyi no gusubizwa ibyangombwa. Umucamanza Joseph Chiondo Masanche asoza avuga ko agitegereje inyandiko ya Nigeri isobanura impamvu z'umwanzuro wayo wo kwikura mu masezerano yo kubakira, kandi yiteguye kwakira ikirego cyose kijyanye n'iyi dosiye. Nibutsa ko abo Banyarwanda biganjemo abahoze ari abanyapolitiki n'abasirikare bakuru mu Rwanda mbere y'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Uretse kuvuga ko ari impamvu zishingiye kuri diplomasi, ni ukuvuga imibanire y'ibihugu, nta bisobanuro birambuye leta ya Nigeria yigeze itanga ku mpamvu yisubiyeho ku masezerano yari yashyizeho umukono mbere yo kubakira no kubatuza. Icyakora leta y'u Rwanda binyuze mu muvugizi wayo wungirije Bwana Alain Mukurarinda yabwiye Ijwi rya Amerika ko yatunguwe kandi itashimishijwe n'amasezerano urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwagiranye na leta ya Nigeria yitabimenyeshejwe. Uwakaba yaravuze ko igihugu cy'u Rwanda cyiteguye kuba cyabakira mu gihe bahitamo gutaha. Gusa yaba abo Banyarwanda ndetse n'imiryango yabo iba mu bihugu byiganjemo ibyo ku mugabane w'Uburayi, ibyo kuza mu Rwanda ntibabikozwa.
Ye turacari kuyavugwa ku Rwanda, aho leta y'ico gihugu ivuga ko tamunyagihugu yarakwiye guhatirwa kwikingiza COVID-19. Ibi bivuze nyuma y'aho amashirahamwe amwe adakiranira inyungu za politiki yerekaniye ko mu bikorwa byo gucandaga ikiza cya COVID-19 rimwe na rimwe habamwo guhohotera abanyagihugu batarabitahura. Ikigali mu Rwanda, ni inkuru tubaza mugenzi wacu Asumpta Kaboye.
Muri iyi minsi mu Rwanda hakomeje kumvikana abaturage bavuga ko batifuza guhabwa urukingo rwa COVID-19, ndetse hari na bamwe bamaze guhunga igihugu kubera kwanga gukingirwa. Hari abagaragaza ko kwikingiza bibangamira imyemerere yabo.
Bidushyira hagahato, ntibaduhitaje kuba twirere mu ngi wacu, noneho uwo amabwiriza naniwe wazijyana.
Imiryango itari ya leta nayo yatangiye kwerekana ko hari abayobozi bamwe na bamwe bakoresha igitugu muri ibi bikorwa byo gukingira abaturage. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, Mudakikwa John uyobora umuryango ugamije guteza imbere igihugu kigendera ku mategeko Serura, avuga ko hari ingero bagiye babona zerekana ko mu bikorwa byo kwirinda COVID-19 no kuyikingira hari aho abaturage bahohotewe.
Twagiye tubona ingero zitandukanye, aho abaturage bahutajwe n'inzego zishinzwe umutekano n'abashinzwe ba youth volunteers. Urugero nk'ibintu byo gukingira abaturage usanga abantu batabivugaho rumwe, kuko kugeza ubu ngubu turumva cases zimwe na zimwe ho abaturage bashobora kuba bahatirwa gukingirwa COVID ku ngufu, rimwe na rimwe ugasanga abaturage turimo turumva kese z'abaturage banahunga aho batuye kubera kutishimira ko bakingirwa ku gahato.
Uyu muryango usobanura ko nubwo kwikingiza COVID-19 bifite akamaro ndetse abaturage benshi bakaba baramaze kubisobanukirwa, hakwiye kurebwa ubundi buryo byakorwamo.
Baramutse banangiye birumvikana ko ikiba gikenewe icyo gihe nuko hajyaho amategeko kuko gukingira urugero bibaye itegeko. Icyo gihe umuturage afite inshingano yo kubahiriza ayo mategeko, ariko mu gihe bitaraba itegeko ari ubushake, icyo gihe kiba kigomba gushyirwa imbere no kuganiriza abaturage.
Nubwo Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gushakisha inkingo, Leta ivuga ko gukingirwa muri ibi bihe bikorwa hifashishijwe ubukangurambaga. Uyu ni Aremu Kurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda.
Njye nifatiyeho nk'umuturage wa Kicukiro, ababishinzwe baje mu rugo baratubaza, ese mwarakingiwe? Yego twarakingiwe. Urwa kangahe? Urwa mbere, urwa kabiri, bafite urwa gatatu, barabyerekana uko bitangira ibimenyetso. Niba hari urugo bageramo bagasanga hari abantu batarakingirwa urukingo rwa mbere cyangwa rwa kabiri, cyangwa se ushobora gukingirwa urwa gatatu atarabikora, kangurira abantu kujya kwikingiza kuko inkingo zihari. Bishobora nabyo kumvikana nabi, abantu bakabivuga nabi bitewe n'imyumvire, bitewe n'imyemerere. Twarabibonye, twabonye abasezera ku kazi bamara kwikingiza bakongera bagasaba kugaruka. Ibyo byose ni ukubyitondera. Kuba umuntu yagukangurira ntibivuze ko agutegetse.
Uyu muvugizi yumvikanisha ko ari we wese wahutaza umuturage muri ibi bikorwa akwiye kubibazwa.
Ahubwo aho bizaba bajye bijye bimenyeshwa, uwaba yarengereye abibazwe, nibiba ngombwa akurikiranwe.
Mu gihe u Rwanda rukomeje gusaba abaturage kwikingiza ndetse rugashyiraho n'ingamba zikaze zizatuma abadakingiwe batabona serivisi zimwe na zimwe, hirya no hino hakomeje kumvikana Abanyarwanda bahungira mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda bivuga ko baba batinye kwikingiza. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yagize icyo abivugaho.
Ku bantu miliyoni 10, 11, 12 batuye mu gihugu, hagira gutya hakavamo abantu 10, 20, 100 niba bigihumbiye, bakavuga bati twebwe izo gahunda Leta irimo, izo gahunda isi yose irimo, kugeza ubu ntiturazumva. Niba hari abantu batarabyumva bakaba bahitamo guhunga, ejo niba bagarura cyangwa se nibigarura, icyo tuzakora ni iki? Ni ugukomeza kubasobanurira, ni ugukomeza kubigisha kugeza igihe bazumvira inyungu z'urukingo.
Kugeza ubu Abanyarwanda bagera kuri 1,872,517 nibo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo. Doze ya kabiri yo imaze guhabwa abagera kuri 580,888,487, mu gihe abagera ku 185,633 ari bo bamaze guhabwa doze ya gatatu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya yagezeho mu gisata cya siporo. Naho tuyahereye mu Burundi, ahiganwa ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu kundwi igira 17 ryaraye risozerewe. Umurwi wa Bumamuru wahejeje igice ca mbere uri mu kibanza ca mbere, nturiko uritwara neza muri kino gihe. Message Ngozi yo ihagaze neza nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kuri iyo ndwi igira 17 biriboneka neza ko hari imigwi iriko iravyitwaramwo neza, n'iyindi biboneka ko yitabiriye inkino z'igice ca kabiri c'ihiganwa ititeguye bimwe biboneka. Aho twovuga umugwi wa Bumamuru wanganije na Rukinzo igitsindo kimwe ku kindi mu nkino zibiri, ukaba utaratsinda na rumwe. Uwo mugwi abakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Burundi babona ko ubandanije gutyo, iyindi ishobora kuzobashikira naho wari warangije igice ca mbere c'ihiganwa usumbye wa kabiri amanota 10. Uwundi mugwi bitifashe neza ni Musongati umenyerezwa na Marcel Niyongabo watsinzwe na Flambeau du Centre umukeba wabo ibitsindo bitatu ku busa. Uwo mugwi umaze gutsindwa kabiri wikurikiranya. Uwo mumenyereza amenyesha ko agikeneye umwanya uhagije kugira abakinyi biwe bashobore kumenya icyo ashaka.
Ikibazo kiriho ni ugutegura umugwi wasigaye match 13, baza ko hariho abakinyi bari ngaho tuzakuza turaraba nahumva je mazindwi zitatu muri ekipe, ndiko ndaraba abakinyi nkaraba partenariat ishoboka mugabo umunsi nje na uvuga ko ihande kinini amagori tugatsina na magori ava kuri makoma fort individuel deja dose match kwa kabiri. Ubu tugiye kuvuga n'abakinyi, tugiye kubategura mu mutwe kubera ko nubwo ibyo bya entrainement ngo zikomeye ngo abakinyi bategure, kubategura mu mutwe tukareka amakosa baje twayakosora hanyuma ejo nano kuambira tukagerageza kuraba mu kibuga ngire tukokosora hanyuma nyibaza ko bizogenda neza
umugwi uri kurabyifatamo neza ni message ngozi umaze kuronka intsinzi zibiri mu nkino zibiri umaze gukina Jimmy Ndayizeye amenyereza uwo mugwi ku rukino rwo kuri no w'Imana arashimira abakinyi biwe uko bitwaye naho bitoroshe mu gice cy'ambere
n'ubwo yuko tuzakire neza kubona tushoboye kuronka amanota atatu iyo ari objectif y'uno munsi kuri ukino bw'uno munsi bavirukina ingene twarutangiye mu gice cy'ambere n'ubwo yuko tutashoboye kurutangura neza ariko murabona yuko mu gice cya kabiri twashoboye guhindura ibintu bitari bike turinjira mu kino neza turashobora kuronka n'ibitsindo bitatu
mu zindi nkino zabaye Top Junior atsinda Royal FC ibitsindo bine ku busa Kayanza United itsinda Le Croco ibitsindo bibiri ku busa Atletico New Oil yatsinze Aigle Noir ibitsindo kimwe ku busa nayo Vitaro na Bujumbura City zaranganije igitsindo kimwe ku kindi mu kwinonora imitsi naho Kuruno w'Imana harabahiganwa rya cross country ryahuza intara zo mu gihugu gato no mu buseruko ryabereye mu gisagara cha Gitega iryo higanwa ryari ryo kwitegurira higanwa ry'Uburundi bwose itegekanijwe itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka abigeme n'abahungu bitabiriye iryo higanwa bavyitwayemo neza nk'uko urongoye ako karere Demokarasi ya Sonia Nzima abimenyesha yizerako bazofata ibibanza byiza muri iryo higanwa ry'Uburundi
imyiteguro twese n'ayandi marejo ari karitegura na seko twitegura rero je no vuga ati amahirwe ya mbere nuko abananotsi bacu bashitse kwiriganwa bakomeye tukaba tubatekereye impanuro mbere tugiye kubakurikirana kugira babandanye bitegura kandi tukaba twizeye yuko tushize hamwe ingufu n'ibisabwa kugira umunanotsi ashobore gutera imbere turizeye yuko mu ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu tuzoronka ibibanza byiza mbere tugasumbya abandi
intara zari zitabiriye iryo higanwa ni Gitega Muramvya Mwaro Ruyigi na Rutana Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze mu Rwanda naho nyuma y'umunsi wa 12 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere muri ico gihugu ekipi ya Kivu Sport iracari ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agategekanyo ibindi tubibaza mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
Mupira maguru championnat cy'icyo cyambere yari maze ibyumweru bibiri subitswe yarasubukuwe mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wa 12 ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine ku stade ya Kigali Nyamirambo umukino watangiye isasita n'igice ikipe ya Rutsiro FC yatsinze AS Kigali ibitego bibiri kuri kimwe nyuma y'umukino nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Rayon Sport yanganyije na Musanze FC ubusa ku busa ikipe ya Marine FC yatsinze Etincelles FC igitego kimwe ku busa ku stade Muganda y'Irubavu kuri stade Kamarampaka y'Irusizi Espoir FC yanganyije na Etoile de l'Est ubusa ku busa ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri yombi bera kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Gorilla FC yanganyije na Bugesera FC igitego kimwe kuri kimwe Gorilla FC ikomeza gusaza imigeri mu myanya ibiri ya nyuma nyamara umuyobozi wayo umunyemari Yusuf Mudaheranwa aherutse gutangaza ko ikipe ishobora gutwara igikombe cya shampiyona
icyo tumusaba ni ugukomeza agafasha imyitozo myiza akakongerera ubushobozi akagerageza kugira ngo n'ubundi intsinzi nk'iyi ngiyi tuba tubonye ugadefanda ugatsinda ibyo byo tumusaba kandi turamusaba ko yagira mu myanya myiza byabaye ngombwa n'igikombe twa imisabye anabizi ikipe yacu n'umwanya wa mbere yabutwara rwose nabwo mfite ikibazo
uyu mukino wa Gorilla FC na Bugesera FC uratangiye saa sita n'igice mu mukino wakurikiyeho ikipe ya Kivu Sport yanganyije na APR FC ubusa ku busa imikino ibiri isigaye y'umunsi wa 12 wa shampiyona iraba uyu munsi ku wa mbere ku stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Gasogi United irahura na Gicumbi FC hanyuma Mukura Victory Sport ikaza gukina na Police FC ku stade Huye Butare kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 12 w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza ku isonga ni Kivu Sport ifite amanota 25 ya kabiri ni APR FC ifite 28 AS Kigali ni ya gatatu ifite amanota 20 ku mwanya wa kane hari Rayon Sport ifite amanota 20 nayo Police FC ni ya gatanu n'amanota 19 ku mwanya wa gatandatu turahasanga Musanze FC ifite amanota 17 Espoir FC ni ya karindwi n'amanota 15 Marine FC nayo ifite amanota 15 ikaza ari ya munani Rutsiro FC ni ya 9 n'amanota 18 ikipe ya 10 ni Mukura Victory Sport ifite amanota 13 Gasogi United ni ya 11 n'amanota 13 nayo ku mwanya wa 12 hari Bugesera FC ifite amanota 11 Gicumbi FC ni ya 13 n'amanota 10 ikipe ya 14 ni Etoile de l'Est ifite amanota 9 Gorilla FC ni ya 15 n'amanota 8 ikipe ya 16 ano ya nyuma ni Etincelles FC ifite amanota 8 nayo n'umwe rabitego 10 imikino y'umunsi wa 13 w'i shampiyona y'umupira w'amaguru mu kicyo cy'ambere mu Rwanda iteganyijwe ejo kwa kabiri ejo bundi kwa gatatu ndetse n'ejo bundi buriya kwa kane yari Claude Munyandinda Kigali
amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo. Ibiganiro vya mbere vy'uno wa mbere vyateguwe vyongera bibashikirizwa na Joe Diane Ninahazwe, yakoze Dieudonné Cubahiro niwe yegeranije amajwi yose mwumvise. Ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose, naho ubutaha ahanje twaza kuba turi kumwe mu bindi biganiro vyo mu masaha ari imbere. Mukurindira, mbandanye kugira umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu.